Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika muyumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Nshuti banywanye, nongeye kubasuhuza. Muri kumwe na Thomas Kamirindi kandi mbaha ikaze muri aya makuru. Imvura n'inkangu bimaze iminsi ine byibasira akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari, bimaze guhitana abantu amagana. Abarokotse bari heriheru bahangayikishijwe cyane n'ikibazo cy'amacumbi. Uyu ni umwe muri aba baturage rero bo mu karere ka Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Muri Sudani intambara yanze gucogora, Amerika irategura ibihano abayifitemo uruhare. Abacanshuro b'Abarusiya bo mu mutwe wa Wagner bavuga ko bazava mu mujyi wa Bakhmut muri Ukraine mu cyumweru gitaha. Naho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ku mugaragaro uyu munsi ko COVID-19 itakiri ikibazo cyugarije isi. Amakuru arambuye rero ni mu kanya gato cyane. Nk'uko narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, muri Sudani impande ebyiri zirimo zirwanira ubutegetsi uyu munsi zakomeje kurasana. Amerika iravuga ko yitegura gufatira ibihano abafite uruhare muri iyi ntambara. Ibindi na Diane Nini nahazwe.
Nta kimenyetso na kimwe cy'uko intambara ishobora gucureha muri Sudani. Uno munsi mu gatondo, umurwa mukuru Khartoum watewe n'indege z'ingwano, wongera wumvikanamwo amasasu y'ibikoho vyo mu bwoko bwa rokete. Ishami ryigenga Aklede mu mfunyapfunyo rikorera muri Sudani ryatangaje ko amaze kumenyekana ko baguye muri iyo ntambara imaze iminsi 21 baba 70. Aba bakaba barimo abana benshi nk'uko iryo shirahamwe ribandanya kubivuga. President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yagize ati akakaga gategerezwa guhagarara. Biden yagabishije kandi ko ashobora gufatira ibihano abariko bahungabanya umutekano wa Sudani. Ntigeze agira uruhande avuga mu mazina. Ku ntore ya President Omar El Bashir yamaze imyaka 30 ku butegetsi bw'ico gihugu, Sudani yamaze imyaka 20 iri mu bihano vya Amerika. Ivyo bihano yabivuyemwo mu 2020 inyuma y'itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Omar El Bashir mu mwaka 2019. Naha gahengwe k'imisi ndwi impande ziriko ziragwana zari zemeye gutangwa bukatubahirije uruhande rw'abasirikare barongowe na General Mohamed Hamdan Dagalo kwavuze ko rwemeye gushira hasi ibirwanisho mu kiringo c'imisi itatu. Urwo ruhande ntigwigeze ariko ruvuga igihe ako gahengwe kazotangura. Uruhande rundi rutwagwa na General Abdel Fattah al-Burhan ntaco ruravuga kuri ako gahengwe. Ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko ingwano muri Sudani ishobora kumara umwanya muremure kubera impande zishamiranye zisa nk'izizeye intsinzi biciye mu kurwana. Kubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amahigwe yuko abashamiranye baza ku meza y'ibiganiro ni make cyane.
Radio Ijwi rya Amerika. OMS ishami rya Loni rishinzwe ubuzima yatangaje ku mugaragaro uyu munsi ko COVID-19 itakiri ikibazo na gato ku isi. Fidele Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Abagize umugwi mpuzamakungu ujejwe ingingo zihutirwa ku bijanye n'amagara y'abantu mu ishyirahamwe OMS baraganiye ivyerekeye ikiza ca COVID-19 ku munsi wa kane mu nama igiri ya 15 y'uwo mugwi ku bijanye n'ikiza ca COVID-19. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus afatiye ku vyo bashitseko akaba yemeye ko COVID-19 itakiri ikibazo cihutirwa kigeramiye amakungu. Tedros yatangaje ko uko ibintu vyibonekeje mu bihe vya vuba ku bijanye n'ico kiza vyatumye ibihugu bitari bike mu makungu bisubira mu buzima busanzwe nk'uko vyari biri imbere y'uko ciyadukiza. Yatangaje ko arico gituma yumvirije impanuro yahawe n'abagize umugwi mpuzamakungu jejwe ingingo zihutirwa ku bijanye n'amagara y'abantu mu ishyirahamwe OMS ayoboye. Ishyirahamwe OMS ryari ryatangaje mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2020 ko ukwiyadukiza kwikiza cha COVID-19 cyari kibazo cerekeye amagara y'abantu cihutirwa amakungu ategerezwa guhagurukira. Abantu bemejwe ko banduye COVID-19 mu bice bitandukanye byo ku isi kuva ico kiza caduka bararenga imiliyoni 765 hisunzwe ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe OMS. Abari hafi y'imiliyoni 7 barahitanywe n'ico kiza.
Tadijwi rya Amerika. Abacanshuro b'Abarusiya bo mu mutwe Wagner bavuga ko bazava mu mujyi wa Bakhmut muri Ukraine mu cyumweru gitaha. Diane Ninahazwa arakomeza.
Yegevenil Prigozhin atwara umurwi w'abacangiro b'Abarusiya yavuze ko azovana abarwanyi biwe muri ico gisagara igenekerezo rya 10 uku kwezi kwa gatanu kwera tabigwanisho bikwiye bafise. Prigozhin atwara Wagner amaze igihe yidoga ko Urusiya utashigikira bikwiye abarwanyi biwe bari kurwanira muri Ukraine. Yasiguye ko kubagumiza muri ico gihugu bisa nko kubashorera mu rupfu. Hagataho hari video yerekanye umutegetsi w'Uburusiya n'uwa Ukraine basa nk'abaterana amajambo mu nama mu by'ubutunzi bahuriyemo i Ankara muri Turukiya. Idarapo rya Ukraine ryavanywe ku ruhande rwari ruriko intumwa y'Uburusiya kugira ngo ntahave avuga riri inyuma yiwe. Tukivuga ku by'intambara ya Ukraine n'Uburusiya, president wa Ukraine Volodymyr Zelensky avuga ko atankeka president w'Uburusiya Vladimir Putin azoshengeza imbere y'ubutungane mpuzamakungu ku byaha bitandukanye Uburusiya buriko bukora muri Ukraine. Ni mu gihe sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI mu mpfunyapfunyo yasohoreye mutahe Putin mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka. Iyo sentare imwagiriza ibyaha by'intambara bitandukanye birimo kunyuruza abana bo muri Ukraine.
Radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyasoreze mu Buyapani, aho umutingito w'isi ukaze wahitanye umuntu umwe, abandi 13 barakomereka. Cyakora abantu bari baburiwe irengero bashobora kugira ibibazo bya tsunami. Fidel Niyongabo arakomeza.
Icyo kinyamugigima cyo kugwego rwa 6 n'ibice 2 cyabereye mu gice cyitwa Ishikawa ku izinga rya Honshu ri mu buraruko bw'Ubuyapani. Iyo nkuru yatangajwe n'ikigo kijejwe binyamugigima cyo muri Amerika. Ikigo kijejwe gukurikirana ibinyamugigima cyo mu Buyapani cyamenyesheje ko icyo kinyamugigima cyategitiye ku birometero bigera hafi ya 12 munsi y'ubutaka. Amakuru atangazwa avuga ko umuntu umwe yasize ubuzima, abandi batari munsi ya 13 barakomereka mu gisagara cya Suzu mu buraruko bw'ikigobe cya Noto mu gice cya Ishikawa. Amazu 6 yononekaye. Amasanamu kuri televiziyo ya leta yerekanye igice cy'umusozi cyasenyukiye ku nzu. Iyo televiziyo yerekanye kandi amasanamu ya video yafashwe n'umumenyesha makuru yari yagendeye umuryango wiwe mu gice cya Ishikawa. Yerekana icyumba yarimwo kiriko kiranyiganyiga mu kiringo kiri hafi y'igice cy'umunota. Umuvugizi wa leta y'Ubuyapani Hirokazu Matsumo yatangaje ko hari amakuru avuga ko izindi nyubakwa zononekaye. Yamara nta makuru yatangajwe yerekeye niba ibibanza bibiri bitanga umuyaga nkuba ufatiye ku buhinga bwa nuclear biri mu gice ikinyamugigima cy'uno munsi kwa gatatu cabereyemwo vyononekaye. Amatereni anyaruka cyane agira uruja n'uruza hagati y'ibisagara bya Tokyo na Kanazawa mu gice cya Ishikawa yahagaritswe mu kiringo gitoyi ku mpamvu z'umutekano. Yamara yasuye kubandanya ibikorwa byayo nk'uko bisanzwe mu nyuma yaho.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Inshuti zacu mbibutse yuko yari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri internet kuri wa3@ radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari mu kanya gato cyane. Kuva kuwa kabiri ibiza by'imvura, inkangu, imyuzure bimaze guhitana abantu hafi 350 mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Mu Burundi abamaze kumenyekana ko bapfuye ni 5, muri Uganda 14, Rwanda 130, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bararenga 200. Imibare ariko ishobora kugendera nanone ihindagurika yiyongera. andi makuru y'imvura idasanzwe yaraye iyogoje territoire ya Kalehe mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Inzuzi za Kibila na Nyamukubi zo muri grupe Mayambinga zuzuye zigeraho zitera inkangu n'umwuzuri wahitanye abantu benshi ugakomeretsa abandi mirongo ugasenya amazu ibitaro amashuri ndetse n'imihanda. Hakuze umwami Jonathan umuturage wo muri Karehe ahabereye imyuzuri yavuze yuko babuze bakira nayo bamira bitewe n'imyuzuri yibasi ya karere kabo.
Isozi yacitse ubutaka buranyerera imigezi iruzura itwara abantu benshi 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 bamwe bajya mu nyanja abandi bapfa ako kanya. No muri amasaha y'amanywa ya none kuwa gatanu baracyari gutoragura imirambo myinshi bayikura mu butaka indi bayikura mu nyanja. Kandi mu mirambo yabonetse mu bantu bagize ibyago cyane abenshi ni abana n'abagore. Icyo kibazo cyateye ubwoba akarere kose ka Nyamukubi n'akarere ka Bushushu. Ubwo nyine abantu bari mu ruhirahiro ntibazi niba burira niba ari buri buke. Imiryango yose iri hanze, ibitaro byuzuye, ibitaro by'Ibushushu byasigayeho igice kimwe byuzuye.
Delphine Bilimbi n'umuyobozi wa Societe Civile muri Kalehe ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu yavuze ko muri village ya Bushushu na Nyamukubi arizo zibasiwe n'imyuzuri. Abantu benshi bapfuye abandi barakomereka. Kuri centre de santé ya Kalehe hari mirambo 7 y'abantu bapfuye. Kuri centre ya Tagondo hari mirambo 59 amaze agera kuri 500 nayo yaguye. Umuyobozi wa territoire ya Kalehe iri hagati y'umujyi wa Bukavu na Goma Bwana Bakenga Toma yabwiye Ijwi rya Amerika ko imirambo y'abantu bishwe n'imyuzuri bamaze kubona irenga 150 kandi ko bakomeje gushaka iyindi. Gusa Ijwi rya Amerika ntiryabashije kwemeza iyi mibare ku buryo budasubigwaho kuko kugeraho iyo myuzuri yabereye bitoroshye. Usibye umubare w'abantu benshi bemezwa ko bapfuye ndetse baburirwa n'irengero, hari ibintu byinshi by'abaturage ndetse n'inyubako za leta nazo zibasiwe n'iyi myuzuri.
Umuhanda mukuru uva Bukavu ujya Goma iyi saha ntabwo uri gukora, nta nzira, ndetse imirima yose yacitse, imisozi yacitse, inka nazo zatembye. Nyine akarere kose ubu ngubu ubuzima bwahagaze, abaturage bari mu gihirahiro ntago bazi ngo bakwerekeza he. Ibitaro by'Inyamukubi byasenyutse, ibitaro by'Ibushushu byasenyutse, amashuri yasenyutse, ubwo nyine ibintu byose byahagaze. Ubwo inzira isigaye abaturage bari kunyuramo kandi batayishoboye idashoboka niyo guca mu mazi mu kiyaga cya Kivu ushaka kujya ahantu bita Imabura no kunyura mu Kivu.
Intumwa za guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo ziwe na guverineri Teongo wabije zagiye guhumuriza abakozweho niyo myuzuri muri ako karere. Nzeyimana Fred yari muri izo ntumwa za guverineri.
Bazanye na guverineri w'intara ya Majepfo aje guhumuriza abaturage bahuye n'ibibazo byo kujanwa n'imigezi. Arahumuriza ababwira ko guverinoma provincial ya Sud Kivu irabyitaho ikabashakira bya mbere uko baza gushingura abahuye n'ibibazo mu byubahiro, abandi bagahabwa imiti n'izindi mfashanyo mbese zihutirwa muri make.
Aho mwagiye munyura abaturage bameze gute, bamerewe gute, hari imirambo mwagiye mubona?
Habonetse imirambo igera mu 165 iyo mirambo ibonetse nabwo ni buryo buri provisoire kuko benshi bajyanwe n'umugezi bari mu mazi mu Kivu.
Mu kwezi gushize kwa kane mu mujyi wa Uvira imyuzuri yasenye amazu y'imiryango irenga 780 yica n'abantu 3. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Radio Ijwi rya Amerika tukivuga kuri ibi biza by'imvura, inkangu n'imyuzure, tugaruke mu Rwanda. Bamwe mu baturage byagizeho ingaruka mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bavuga ko bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo kubura amacumbi. Gloria Tuyishimiye yaduteguriye inkuru.
Ukigera ku masite acumbikiye abasenyewe n'abakuwe mu byabo n'imyuzure yibasiye uduce dutandukanye two mu ntara z'uburengerazuba n'amajyaruguru y'u Rwanda, ku ikubitiro usanganizwa amarira y'abana bato, agahinda no kwigunga. Abari muri izi site zimeze nk'inkambi z'impunzi muri iki gihe biganjemo abagore n'abakobwa bavuga ko bibagoye kubona aho kurambika umusaya. Hari n'abandi bavuga ko batarashobora kwitera utuzi kuva aho ibi biza bibereye mu ijoro ryo kuwa kabiri w'iki cyumweru. Abandi nabo bifashe ku munwa nk'ikimenyetso cyo kumirwa. Abatambaye inkweto nabo ntubura kubabona winjiye muri izi site neza bitewe n'uko nta cyabo bigeze barukora. Uwo bari kubona wese baba bakeka ko bazaniye imfashanyo bitewe n'uruhuri rw'ibibazo bafite birimo no kutabasha kubona ibikoresho by'isuku, amasabune n'ibindi. Abana bato benshi bambaye ubusa buriburi kuko ababyeyi bari kumwe nabo batigeze babasha kubarokorera imyenda na mike. Abana nabo babashije guhungana utwabo batwicaranye mu masite bahawe baducunze cyane ngo hatagira utwiba. Uwimana Faraze n'umukecuru warokokeye ikiza cy'imvura nyinshi mu murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu. Uwimana w'imyaka 60 ufite abana batanu yabwiye Ijwi rya Amerika ko inzu yakodeshaga nta cyo yabashije kuvanamo kuri site ya Nouveau Jeunesse Nouvelle, aho acumbikiwe ngo ububabare bw'umubiri ni bwose bitewe no kurara yicaye.
Birambangamiye cyane kurenza umuntu wankubita ku kamatora byonyine hareba nkabona ahantu ndyama n'isaga. Ndi kurara mu ivu runtu cyangwa nakureka ndi kurara nicaye hariya mu nzu. Ndi kurara nicaye gutya kandi kureba nkuze ndi umukecuru. Yaba izo matora bavuze ngo baratuzaniye.
Agasipavu n'izaraye zikujyana.
Wahora n'iki mbe mukobwa? Mukobwa wanjye, do tuno. Tuno kandi urabona ko nkunze pe. Ndashaje pe. Ubu nkweretse no mu mutwe do imvi zaraje.
Uruhuri rw'ibibazo byatewe n'ibiza byagize ingaruka ku muryango wa Nyiransabimana Mahigo Dance, umubyeyi w'abana bane. Kuri bo ikibazo cy'ingutu naho kurara
uko bimeze. Njye bona tembanwe n'amazi, ubu navuye mu nzu ndakina ico mbiti cyo narakoye n'abana gusa. Kugeza ubu ngubu abana banje baraye ku bikarito bitose bari hariya. Sindabona n'isabune yo kuvonda n'abakarabye naho ngo nangire gutembe. Si muri makeya n'inzarige no kunabica. Nabuze n'agahema kuko naborosa, nabuze n'ikiringi tubajyamye hasi. Ndakindi bari kutubereza ubwo ronje jemberuka kujya jo bune ndari nahura nagura nagira nazahuru.
Umukobwa w'imyaka 19 wa Maria Denise wo mu murenge wa Nyundo nawe uretse kurara hasi ndetse hatari n'agahema, yatubwiye ko imyenda yambaye ariyo yari yambaye ubwo yaterwaga n'imvura nyinshi. Kuri bo isuku y'umubiri ni ihurizo.
Ugomba kubitaho nubwo biri kwanga. Twe nasabye n'abapolisi bari bari hano kare n'umukeka, barambwira ngo nta kintu batanga ngo keretse baritangira imwe n'abantu.
None se kuki uko mufite amazi kuki mutoka?
Amazi woge se wambare ki? Woge se hari isabune n'amazi nayo, ariko yo bari kuyazana mu mamodoka nta kibazo.
Mu marira menshi uyu mugore Nyiraneza Jeanne waburiye ibye byose mu biza, nawe yatubwiye igihe abana be baheruka kubonera ibyo gufungura.
Njyewe ni umudugudu wa Nyamyiza, mperuka imungu za sata za nijoro mfite abana bane. Kintu na kimwe bambaye ndakiringiti, dore nambaye ejo impanuka iba nibyo nyambaye. Amazu abiri yahirimye, ibintu byose nta mwenda mbiti. Ndakintu baraduha twese umudugudu wa Nyamyiza, ndakintu turabona na kimwe. Bose dukeneye umwanzuro.
Aba baturage bose aha niho bahera batakambira Leta kubitaho ikabafasha.
Turasaba ibyo, turasaba ingunga y'ibyo kurya, tugasaba ingunga y'ibyo kuraramo, tugasaba n'ihema, mbese twe tugasaba ibyo kugira ngo bidufashe n'abana bacu babone ahandi barara.
Urasaba iki? Dushaka ubufasha, badufashe tubone ibiryamirwa, tubone n'amasabune basi tunakarage.
Umuryango wita ku mbabare Croix Rouge watangarije Ijwi rya Amerika ko baturage bagizweho ingaruka n'ibiza bari gufashwa, ariko ko habanje gukorwa igenzura kugira ngo hatazamo guha imfashanyo abatazigenewe. Karangwa Eugene ni umuyobozi wa Croix Rouge y'u Rwanda ku rwego rw'igihugu.
Niba babonye hari arisakanyango zihari zifite standardize bita nani kuri items, cyane cyakoze gusa ni selection na targeting. Barakora selection, targeting no kuverifying abantu nyabo buriya ari igihe ujya gutanga ibintu ukababiha n'abantu batari byo. Iyo selection ngubu ngira ngo rurimo no gutanga ibikoresho bita nani kuri items, inemeje umuntu yatangaga ibikoresho bijyanye n'ibyo wavugaga nani kuri items. Ndavuga ibijyanye n'isuku n'isukura, ibintu bijyanye na osha, ibijyanye n'imikeka. Nabonyaga batanga n'imifariso ku bantu bari special cases, nk'abafite ababyeyi bafite abana.
Uyu muyobozi kandi yizeza abaturage ubufasha ku byo bakeneye birimo ibiryamirwa, imyambaro n'ibindi.
Ni gufasha kugira ngo abantu bagezweho amazi meza, ariko urabizi wa mugane inisho imajensi uko bikiba cy'abantu bari benshi. Abantu barimo gukora igenamigambi, abantu barimo kubaha iby'ibanze, ariko batekereza noko no kuba ibindi uko buca ko bugenda buca.
Yego,
ese bapfuye hari gushingura abantu byabaye nokufasha imiryango nabonaga na nyine menshi yimvugire ko nabonaga batanga n'amafaranga imiryango nibyo rero buri ntuza yose irakora irimo gukora irimo gufatanya neza kugira ngo batabara abantu yihuse neza.
Abaturage bo mu turere dutandukanye bagizweho ingaruka n'ibiza kuri ubu bamaze kugezwa mu masite atandukanye kugira ngo bitabweho n'inzego za leta n'iz'imiryango yigenga yita ku mbabare mu karere ka Rubavu ari naho habereye ibiza bikabije kuri ubu. Hari amasite atatu arimo imiryango 500 igizwe n'abaturage 300 nk'uko twabitangarijwe n'ubuyobozi. Nubwo bamwe mu baturage kuri ubu batangiye kubona imfashanyo, abandi benshi baracyategereje icyo leta n'iyi miryango biri buze gukora. Mu minota mike ishize, Minisiteri ishinzwe ubutabazi bwihuse MINEMA itangaje ko abapfuye ari 131, abakomeretse ari 94, uwaburiwe irengero ari umwe, naho inzu zasenyutse ari 5,598. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika, tujye mu Burundi. Ejo hazabera inama ya 11 y'abakuru b'ibihugu na leta abasinye amasezerano y'amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Umunyamabanga mukuru wa Loni, Antonio Guterres, nawe azaba yirimo, yageze i Bujumbura muri uyu mugoroba wo kuri uyu wa gatanu. Mu itangazo ryashyize ahagaragara, ishyaka MSD ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi riramusaba kuganira na president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku bibazo byaguye by'akarere. Mu kiganiro Alexis Nduije uyobora MSD yagiranye na mugenzi wacu Diane Nininazwe arashimangira ko umutekano muke w'akarere atari ikibazo cyihariye cya Kongo. Tubumve.
Cyambere nuko muwamenya yuko ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari ahanini nka byose bituruka ku ngo za politiki. Ibyo nabyo murabizi ko byatanguye kuva mu 59 mu Rwanda n'ubu bikiriko muri kaya karere. Twebwe rero aho duhagaze mu bitwerekeye tuvuga tuti Abarundi isinzi barahunze barata izabo kubera ibyo bari hanyuma kubera ivyiyumviro vyabo vya politiki. Ivyo navyo ni navyo vyaciye bizana urya mutekano muke uri mu karere k'ibiyaga bigari na cane cane ku gisata ca Kivu y'amajepfo ya Kongo. Twe tugira tuti kugira ngo ibibazo vyo muri Kongo bitorerwe umuti, habanza gutorwa umuti ku bibazo vyo mu Burundi.
Kongo n'u Burundi biza bihurira he ku mutekano wa Kivu y'epfo?
Sinzi ko mumaze kuronka makuru menshi. Imigwi yose igwanira muri Kivu y'abakongomani irongo ibigwanisho biva mu Burundi. Hariho rero n'imigwi igwanya leta y'u Burundi iri muri Kongo, birafatanye. Leta y'u Burundi n'indi itanga bijya bigwanisho ni ukugira ngo bagwanye imigwi ibagwanye. Urumva rero vyose biba bifatanye, biba bikwegana.
Abo muvuga ba di muri Kivu y'epfo ku ruhande rw'u Burundi mushaka kuvuga abasirikare barungitswe na leta y'u Burundi kugarukana no
ndituvuga abasirikare muri iyo ni barabizi abantu baba group d'expert bose baravyanditse ko iya migwi yose bita group communautaire d'autodefense itari n'ikirongo ibigwanisho bivuye muri leta y'u Burundi. Kuki kubera leta y'u Burundi ibishaka yuko iya migwi igwanya imigwi nayo igwanya leta y'u Burundi.
Ariko hariho n'abavuga ko abo bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane reka tududurire ko Red Tabara bafatwa mugongo n'umugambwe MST cyane cyane bagasha mu Madrid amazina yanyu.
Ndabizi ko bakunda kuvuga yuko Red Tabara bakayifatanya na MST. Twe turi umugambwe ugwanira ivyumviro vya politiki ikoresheje inzira za politiki z'amahoro atari ingimba. Bo batoye inzira y'ingimba, twe dutora inzira ya politiki.
Alexis Ndwije mu itangazo ryanyu murongera mukavuga ko gutahuka kw'impunzi z'abarundi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu bindi bihugu bibanyi ari mwe mu ngingo zizotuma amahoro arama aboneka mu buseruko bwa Kongo. Sigura gato ino ngingo mwashize muri iryo tangazo ryanyu.
Sibo bwa mbere Kongo igira ibibazo kubera hari ibibazo mu Burundi. Mu myaka yaheze hari intambara muri Kongo, abo basende bevede bari muri Kongo. Mwibuke neza batashe hakaba amatora intambara igahera muri Kivu ya Majepfo haragize amahoro imyaka icumi induru zatsuye kuvyuka mu 2015 ari uko mu Burundi ingorane zitewe na CNDD-FDD zisubiye kuvyuka zituma abarundi bahunga batizabo ikibazo cya politike mu Burundi nicyatorega umuti Kivu ya Majepfo izoronka amahoro ibyo navyo bizogenda gute bizoca ku gusubiza aya masezerano ya Arusha nuko twicara n'ubutegetsi bw'u Burundi tukumvikana uko amatora atibwa azokwama ategurwa kugira ngo abarundi bo bonyine ubwabo bitorere aba batwara
hasigaye imyaka ine kugira ngo ayo matora abe icizere kingana gute ku kwicara kugira ngo muganire n'ubutegetsi bw'u Burundi
ibiringo by'amatora yo mu Burundi sivyo bintu bituraba bijya bijanye n'ivyo vyonyine iwabo bitegurira co igihambaye nuko ubutegetsi buza bukicara tukumvikana ingene amatora mu Burundi azotegurwa n'ingene azohora aringanizwa mu myaka izoza kujya nyene bitegekanijwe n'amasezerano ya Arusha ibyo nabyo byo kuvuga ngo bizoba ryari twe twifuza yuko binyaruka ni nacyo gituma tubisaba umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU ni nacyo turiko turasaba abakuru bo muri karya karere ko boraba neza bagatorera inyishu ikibazo cyo mu Burundi kuko cobafasha naho ne gutorera ibibazo muri kajya karere
Alexis Nduhije mutwara umugambwe MST utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi twashimire kuri kano kanya muha ijwi rya Amerika
murakoze cyane
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda uyu ni umwanya w'amakuru ya sporo n'imikino mu mpera z'iki cyumweru twiteze iki mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda aratubwira uko bizaba byifashe.
Mu mpera z'iki cyumweru shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda izakomeza. Imikino izaba igeze ku munsi wa 28. Ejo kuwa gatandatu hazaba imikino itanu. Kuri Stade Umuganda y'i Rubavu, ikipe ya Marine FC izahura na Bugesera FC mu mukino uzatangira saa 6 n'igice. Guhera saa 9 nanone kuri Stade Umuganda, Rutsiro FC izahura na Sunrise. Ikipe ya Mukura Victory Sport izahura na Etincelles FC kuri Stade Huye i Butare. AS Kigali izahura na Gasogi United kuri Stade Bugesera, naho Rwamagana City ikazakina na Police FC kuri Stade Ingoma mu ntara y'Iburasirazuba. Zuba ejo ndi ku cyumweru hazaba imikino itatu ikipe ya APR FC izahura na Espoir FC ku stade Bugesera Lyon Sport ikazakina na Gorilla FC ku stade Muhanga mu wundi mukino ikipe ya Musanze FC izahura na Kiyovu Sport ku stade Ubworoherane Musanze kugeza ubu nyuma y'imikino 27 kuri buri kipe ku mwanya wa mbere hari ikipe ya Kiyovu Sport ifite amanota 57 igakurikirwa na Lyon Sport ifite amanota 55 ikipe ya Espoir FC iri ku mwanya wa 16 ari no wa nyuma ikagira amanota 17 n'umwenda w'itego 30 Yari Claude Munyandinda ikigari
Bakunzi bijwi rya Amerika umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima ikiganiro tubagezeho dufatanije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru ku ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanye turagenda tujya ku musozo w'aya makuru mu magambo makeya dore ingingo z'ingenzi zari ziyagize kuva kuwa kabiri ibiza by'imvura inkangu n'imyuzure bimaze guhitana abantu hafi 350 mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika mu Burundi abamaze kumenyekana ko bapfuye ni 5 muri Uganda ni 14 mu Rwanda 131 naho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bararenga 200 iyi mibare ishobora kugenda ihindagurika yiyongera Muri Sudani intambara nticogora indege z'intambara zarashe nanone muri Khartoum umurwa mukuru abantu imaze guhitana barabarirwa muri 70 nabo baragenda biyongera President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden arasaba ko intambara ihagarara kandi atangaza ko Amerika itegura ibihano ishobora gufatira abantu bafite uruhare muri intambara OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yatangaje ku mugaragaro uyu munsi ko COVID-19 itakiri ikibazo cyugarije isi na gato. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika, kandi mbifurije kuzagira weekend nziza. Murakarama.